kumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi mugitangura kumva Ijwi rya Amerika, namwe mwese mwatanguye kumva radio mukunda, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ayoboye ibiganiro byo kuri Nosa. Ikaze mwese. Uyu munsi kuwa gatandatu muri aka kanya nyine tugiye kubashikiriza amakuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini. Nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara zo mu Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Umunyamakuru Focus Ndayizera akorera Radio BBC gahuza miryango amazi iminsi ne abuze umuryango wiwe, usaba inzego zishinzwe umutekano kubafasha bakamenya aho herereye. Inkuru ya mugenzi wacu Asunta Kaboyi.
Madamu Mukarugira Chantal, umugore wa Focus Ndayizera, yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko umugabo we amaze iminsi itatu abuze. Avuga ko aheruka umugabo we ku wa gatatu mu gitondo ubwo yavaga aho batuye mu karere ka Muhanga yerekeza mu mujyi wa Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Agasobanura ko kuva ku wa gatatu kugeza ubu atarongera kumubona.
Yavuye hano mu rugo ambwira ngo agiye Muhanga, ava mu rugo nyine mu masaha 2, nongeye kumushaka nko mu masaha 7, saa 8, telefone ye irasona ntiyayifata. Ndetse gatoya ndongera muhamagara saa 9, noneho nsanga telefone ntabwo iriho. Kugeza na n'uyu munsi natangiye kugira impungenge mu masaha y'umugoroba nko mu masaha 12, kuko ubundi ubusanzwe ntabwo ajya akuraho telefone. Intambwe nateye nagerageje kuvugisha abantu nzi b'inshuti ze bakundaga kuba bari kumwe. Uwo mbajije wese akambwira ati nanjye namuhamagaye ndamubura. Bukeye bwaho ubwo nibwo nateye intambwe ndavuga ngo reka njye kubivuga kuri RIBU.
Mukarugira Chantal twavuganye kuri telefone igendanwa mu ijwi ririmo agahinda, yumvikanishije ko yabanje kwizera ko umufasha we yagaruka mu rugo abonye byanze hashize iminsi 3. Kuri uyu wa kane nibwo Mukarugira Chantal yegereye urwego rw'ubugenzacyaha RIBU bukorera mu mujyi wa Muhanga, ariko bamubwira ko iperereza ntacyo rirageraho. Avuga ko ibura ry'umugabo we ryamubereye urujijo kuko yari asanzwe nta muntu n'umwe azi bafitanye ikibazo.
Kuko ubundi mu busanzwe ni umuntu ntago anywa inzoga, wenda ngo uvuge ngo yaba aragiye mu bintu bidakwiriye. Nta bantu nzi wenda navuga ngo yari afitanye nabo ibibazo, wenda ngo rwepfu ngo nibo nashakira. Ni ukuvuga ngo kuri njyewe ni urujijo, numva byaranyobeye. Mu rugo nyine biragoye umuntu wagiye bitunguranye kubisobanura, nyine ntabwo nzi ukuntu nabona mbisobanura. Abana bakuru bumva umukuru afite imyaka 7, abo bakuru rero nyine ntabwo babura kumbaza buri mwanya. Papa ari hehe, papa fataje, agerageza kubabwira yuko ari buze ari mu kazi.
Urujijo rurumvikana no kubari basanzwe ari inshuti magara ya Ndayizera, kuko kugeza ubu abari basanzwe bagendana nawe umunsi ku munsi batarabasha kwiyumvisha uburyo yabuzemo. Bwana Muhizi Elize ni inshuti ya Ndayizera akorera ikinyamakuru Museke mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo.
Kuwa gatatu mu gitondo twaravuganye kuri telefone, ambwira ko yerekeje ku ishuri yahiga abana biwe, ambwira ariko ko mu kanya gatoya aza kungarukaho ukabona. Njye rero ubwo ngubwo nakomeje muri za gahunda zitandukanye, nibwo nahamagaye telefone ye ntiyanga guca. Kugeza uyu munsi umugore nawe arambwira ati ahubwo nari nzi ko muri kumwe, noneho kuva uwo munsi kugeza ubu twakomeje kwiyambaza izindi nzego zishinzwe, ariko kugeza aya masaha ndimo kukubwira nta makuru ye nta n'igisubizo twari twabona. Nta kibazo kidasanzwe yari afite, nta n'ikibazo na gitoya yigeze ambwira ati mfite ikibazo, nimubona habaye ikibazo muzabikurikirane. Ntacyo napa kiduhangayikishije cyane no kutamenya niba akiriho, aho yaba aherereye nihe. Dutegereje ko hari igisubizo bazabaha kigaragaza aho yaba aherereye, ariko biraduhangayikishe kandi biduteye impagarara.
Kugeza ubu nta makuru afatika aramenyekana ku cyaba cyihishe inyuma y'ibura ry'umunyamakuru Focus Ndayizera. Gusa umuryango we uvuga ko ukomeje gushakisha nubwo bizeye ko RIBU izaba yamenye uko iki kibazo giteye. Focus Ndayizera amaze igihe mu itangazamakuru, yakoreye ibitangazamakuru byandika akorera Radio Rwanda. Muri iki gihe yumvikanaga rimwe na rimwe kuri Radio Mpuzamahanga y'Abongereza BBC. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imigambwe UNC na UDPS irongowe na Vital Kamerhe na Felix Tshisekedi yemeje ko izotanga Bwana Tshisekedi nk'umukandida wayo n'abandi bayishigikiye mu matora yo mu kwezi kwa 12 kuza muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo inyuma y'amasezerano abo bagabo babiri basinyanyiye I Nairobi muri Kenya ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu bimeje ko ahanini bazogwanya ibiturire bakongera bakaduza imishahara y'abakozi hamwe urunani rw'abwotsinda basiguye ko bashimye kuja kumvikanira muri Kenya kugira birinde ikintu cyose co basamaza canke kikabasugereza kugira ntibakore ico biyemeje inkuru ya mugenzi wacu Elo Juri Kaneza
urunani rushasha Vital Kamerhe na Felix Tshisekedi bashinze barwise Cap pour le changement imigambwe yabo ya UNC na UPDS hamwe nabo bafatikanije biyemeje kuri uyu wa gatanu gutanga Bwana Tshisekedi nk'umukandida azobaserukira mu matora mu byo bemeranije nuko baramutse batsinze bazogabangana ubutegetsi nabo bazoba bafatikanije hamwe n'amashyirahamwe yigenga imbere y'abanywanyi babo bake cyane namenyesha makuru isinzi kamera yavuze ko harangubutse ishaka rya Etienne Tshisekedi yashinze UPDS anasaba abakongomani bose gushyigikira icyemezo cyabo.
Le combat qu'il a mené à côté de son père dans le plus grand parti de la République démocratique du Congo.
Urugamba yagwanye ari kumwe na se mu mugambo ukomeye cyane muri Congo UPDS nibaza ko papa wacu Etienne Tshisekedi ari bwo bugombe bwiwe kandi nibwo buryo bwiza bwo kumuha icubahiro twebwe abahungu biwe no guha gacira abakongomani bose dutegerezwa kwiga kugiranira icyizere uyu munsi nahisemo mwene wacu sibiti bituraje ishinga dushaka ko abakongomani bava mu buja Congo igatera imbere turabaje abo butegetsi twahamagariwe gutwara neza kuko dufite programa yo gukora kugira ngo tuvavanure no gutwara nabi mu gihugu cyacu
avec la mauvaise gouvernance dans notre pays.
Tshisekedi nawe yasiguye icyatumye baje gutangariza muri Kenya ubwo bwiyunge bwabo.
Nous voulions simplement le faire en dehors de toute pression susceptible d'influer sur nos réflexions. Ça n'a rien à voir.
Twashatse kubikorera hanze y'umusubugerezo wari wo wose wo gira ingaruka ku byiyumviro byacu ntaco bisabisana n'abantu bo hanze bo baduteye igitsure ariko twiyumviriye ko kubigirira mu gihugu cya Afrika gitanga ishusho y'umwumvikano hagati y'amoko n'imiryango ari ikintu ciza. Dufata Kenya biciye ku mukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta na Raila Odinga yahoze ari umushikiranganje wa mbere nk'icyitegererezo cyo gusubiza hamwe no kunywana nyakuri. Jewe na mwene wacu Vital Kamerhe tuzokwigira kuri ako karorero kugira ngo tugarukane muri Congo amahoro arama mu mitima y'abantu hanyuma tuzoca twunga abakongomani muri rusange.
Ensuite nous allons réconcilier les Congolaises et les Congolais.
Turetse kubanywanisha Tshisekedi yemeza ko aramutse atowe nk'umukuru w'igihugu azogwanya intwaro mbi ishingiye ku biturire.
Dans nos sociétés traditionnelles, le vol, le simple vol, n'existait même pas. Le voleur était banni de la société.
Muri kahise mu kibano n'ubusuma busanzwe ntibwabaho umusuma yarahirirwa ivomo abantu bari bazi neza ko ari ngombwa gukora iciza ubwo buntu nibwo tugomba kugarukana kuko birashoboka kimwe mu byo tuzokora no guhemba neza abantu abakozi ba leta nabirirwa babirakuya kugira ngo bagaburire imiryango yabo iyabo bantu bafashwe neza nta rwitwazo rw'ibiturire
bien rémunéré, il n'y a plus de raison de justifier la corruption.
Kamerhe nawe atumwe ruvibukuru gwa kwiri gihugu cyose.
Si nous ne volons pas, personne ne va voler.
Oui.
Mais si nous volons, nous allons être les complices des voleurs, non?
Ni tutiba nta numwe aziba ariko twivye tuzoba twifadikanije n'ibisuma nivyo tubamwe uyu munsi n'amanyanga gusa haba makontra ku butare n'amabarabara vya Congo nta mabarabara yubakwa korotana kobarte ntaco bivamwo ariko abantu bakubaka amagorofa ageretse inshuro 20 canke 30 kandi bakirata ngo n'abamiliyoneri bari bakwiye kumaramara kuba umumiliyoneri mu gihugu gikenye ivyo bitegerezwa guhera.
No, ça ça doit prendre fin.
Hari hayezindwi abanyepolitiki ndwi batavuganwa n'ubutegetsi bwa Congo bemenanije gutanga umukandida umwe mu matora yimirije mu kwezi kwa 12 kuza. Vital Kamerhe na Felix Tshisekedi ntihayeze kabiri baca barisokora bavuga ko abanywanyi babo batashikiye iyo ngingo. Kamere ni muramu wa Chisekedi akaba yatwaye umukobwa wa Etienne Chisekedi yapfuye mu ntango z'umwaka uheze inyuma y'imyaka myinshi yagwanye ubutegetsi bwa Kongo kuva kuri President Mobutu. Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu Assumpta Kabuyi mu Rwanda na Eloge Urika neza i Nairobi. Ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara. Kaze mwese.
Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jordan na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafite muri kano kanya.
Burya uburovyi buri mu bikorwa biruhisha kandi bisaba ingufu. Abenshi baba bakeye bati barabyipfuza ariko nta n'umwe arashika ngo avuge ati twe tugomba kuroba. Nawe rero babyipfuza mu mvugo barabivuga ariko ni bidaho byo bagora gushira mu ngufu.
Uyu ni Gabriel Butoyi arongoye urunani rw'abarovyi mu gihugu c'u Burundi avuga yuko igituma abapfasoni bataboneka muri uwo mwuga ari kubera uburyo budateye imbere uwo murwa ukorwamo mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe abapfasoni bo bakomeje kuvuga ko bakumiriwe muri uyo mwuga, turabigaruka ko handi hato co kimwe n'inkuru yerekeye igitegwa c'ikawa kibangamiwe n'indwara zitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Abarimyi basaba leta yuko yobaronsa imiti idatevye. Abapfasoni barangurira imirimo yabo itandukanye ku nkengera yahakoregwa umwuga wo kuroba mu gihugu c'u Burundi, basaba yuko bureka gukumirwa muri uyo mwuga. Mu ruhande rw'abarongoye urunani rw'abarovyi bo basigura yuko badakumiriwe, ariko ahanini gituma badaseruka muri uwo mwuga ari uko ari umwuga ukora bigoranye. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Diane Ndonse yanyarukiye mu ntara ya Rumonge kuturabira uko vyifashe.
Ni kunkengera ikiyaga cha Tanganyika muri komine Rumonge iri mu buraruko bw'igihugu. Imirimo iharangurirwa ahanini igizwe n'uburovyi hamwe n'urudandazwa ruto ruto. Abagabo baroba bavuga ko ico gikorwa ata mukenyezi yo kijamwo kuko gifise imiziro.
Barashaka kuba ati iyo utashi muhira kirazira ko mu kazi k'ikirovyi uhava ugenda uca mu yandi mayira bijanye no kubonana n'abadafiye canke abakenyezi. Mu gihe rero gishitse
kubonana canke gukora imibonano
mpuzabitsina n'abakenyezi canke abafasoni, mu gihe rero gishitse bakajyana bose hamwe mu mazi birinze bishika bikitamwo, ndibaze ko akazi muri ico gihe ko bakabaye nabi bivanye n'ukuntu uwo muziririzo mu kazi k'ikirovyi wamyeho.
Noneho ko wari umaze kugakora, hari ibyo uwo barabonye vyigeze gushika mu shobora kuba mufise nk'ivyemezo yuko hamwe bishitse nyene mwimbuto sura kugenda neza?
Babivuga uko tukabifata uko mugahe tuzi ko umuntu yabifitiye ubuhamya neza. Sindari bwa bigeze nanje ngo nanje rashe n'umwenga no bitinya uko nyene.
Nubwo biruko bamwe mu bakenyezi dusanze badandaza ibiva mu burovyi nk'indagara n'amafi hano ku nkengera y'ikiyaga basaba ko borekurirwa kuroba.
Mwarushereka baturekurire na karo kore urobe namwe mu ruhuko babarobeye nagira aroba bakore
nabo. Nano wo kwawe woro
bavyemeye nashobora kuroba.
Bande babikwemerera?
Abo hejuru b'inzego zo hejuru
abarobe.
Oya abarobyi ni bo bemera yuko abagore aba ari bo baroba, bivuye hejuru mu nzego zo hejuru. Ati abagore ntibarobe, turashobora kuroba.
Ariko kandi hari undi mugwi w'abakenyezi usa n'uwikumira, nk'uyu afatira ku muziro.
Nabyo boshobora
niyo miziro niyo
niyo y'abagore kuroba nabwo boshobora kuyinzira muri Kaganika.
Eka naba bavuga ko uburobyi ari igikorwa cihariye abagabo.
Ku ruhande rw'iwanje nshaka akazi kuroba ntako ndashobora ko bisabwa ingufu. Igiti kirayi shishoboye gutarika, urumva hari ibintu bakora mu mazi ukagura usenga ntabyo ashoboye. None ndabanza kwitanika ngo ngiye kuroba atabyo ashoboye. Nshaka akazi ashoboye ni kurima ni kudandaza.
Cyangwa n'umushinga ntawe wawe ntiwokwemerera kuroba?
Oya urumva aho niya nkoko yabirangaye nsaki kuva kera hamwe haroba abagabo, abagore ntibayigeze baroba.
None ibintu bishobora guhinduka namwe mukajamo?
Oya basi ico ntigishoboka. Abo babisaba barabikora tubirabe. Niyo twabona umwuga ko barakora kutera imbere abakenyezi natwe bazotwigisha natwe tubikore.
Urumva rese abagabo babakumira muri ako kabo?
Baradusumba cyane abagabo, barazi utuzi twinshi.
Ariko namwe ngira mubasumba hanze
kuvyara umwana turabasumbaho.
Nubwo aba bavuga uko mugenzi wabo wewe avuga ko yonashobora no kubasohoza mu bwato.
twobishobora twogerageza ariko idashoboka Jendo baka piteni nga batu kwa la mkurobo. Eku.
Ngoja agati mkiyaga mga sozu buka?
Eku. Kusoza nane bila koi. Tuwabisho boi.
Urongo ye, urunani kwa waroti mugurundi, Gabrieli Butoyi. Avugako imigenzo itakiba kumirie. Kukite rambere bagezeko. Ariko kandi akabonako iyo mvugo yabene uyu mukenyezi igoye gushigwa mu ngiro
ubisanzwe kera uburovyi bwarwarwa hamwe n'uruhigi bwa musanzwe muzi ku ruhigi ico gihe bwagerana n'ibintu by'ibigenzo by'amareba muri ico gihe rero bavuga bati nta mugora roba nta mugora dakuzi nta mugora dakora ku bwato mga urumvise byo byari bya kera byari byo bintu bakira baziririza ubu rero aho abantu batagiye gusimukira ico byaravuye urya uburovyi buri mu bikorwa biruhisha kandi bisaba ingufu ndamubeshwa abake bake barabyipfuza ariko nta numwe arashika ngo vuge ati twe tugomba kuroba nawe barabyipfuza mu mvugo barabivuga ariko ni bidahubwo byo bagora gushira mu ngufu
uburovyi bwo mu kiyaga Tanganyika bukogwa igihe cy'ijoro kuva isaha 11 y'umugoroba abarovyi baba ariko baritegurira kwinjira mu kiyaga bapfamo igihe cy'isaha 2 z'agatondo Urongoye urunani rw'abarovyi Gabrieli Butoyi asigura ko ahanini biva ku burovyi butaratera imbere ikabindi nzitizi ku bakenyezi yo kudakora uwo mwuga mu ntara ya Rumonge Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Unaho dutandukira igisata c'uburimyi nari nabiciye ku masonga nkitangura ngitegwa c'ikawa kirabangamiwe n'indwara zitandukanye mu gihugu c'u Burundi abarimyi bico giterwa njabuka amazi mu ntara ya Gitega basaba leta kubaronsa imiti amazi atararenga inkombe ibindi na mugenzi wacu Gitega Fidel Antoine Sabimana
Huko vyemezwa na Makario Ntirandekura arongo ishiramwe Inter Cafe rihurikiyemo abarimyi b'ikawa izo ngwara zibonekeza mu ntara nyinshi kandi zirabangamiye igitegwa cy'ikawa Makario Ntirandekura abandanya avuga ko ubushakashatsi bukogwa ariko umuti wa mutogwa kenshi nturama kandi n'imiti yo gupoma niboneka uko abarimyi bavyipfuza
mu byo kuri nk'abarimyi b'ikawa izi ngwara ziraboneka ke twakwingwara iturembeje n'imiti ihari ni mike mugabo turabe iyo mike ihari ibibanza bimeze nabi bimeze nabi twoherako mu gisata cy'ikawa hari ingwara nyinshi zibangamira ico gitegwa zitamenyewe mugabo zibangamira cyane gitegwa cy'ikawa nk'ingwara ya anthracnose bita urukarakara ingwara zana ibintu by'ibifukuma biye ikawa bita ruye n'ingwara y'ibikoko ibinyo bitobora ibiti by'ikawa tugasaba rero ko birashoboka ko hari hibida cyaboneka n'ingoga ivyo byo byoshaka gukora bikanyaruka byo kwa mumirima y'abanyagihugu ibyo bita recherche action kugira ngo namba bakoreye abanyagihugu bakabishima bakabona ko bashobora kubikoresha bikoresha ubwo nyene ubushakashatsi burakogwa mugabo ugasanga ibivuyemo ntibifasha abantu ko bimara igihe kirekire imyaka 30 irenga
Estache Kimaye ajeje gisata cy'ugenzura ingwara n'udukoko twonona ibitegwa mu bushikiranje burunyi n'ubworozi amenyesha ko bakoze amatoza kuri izo ngwara
ibyigwa byakozwe ku ngwara n'udukoko bibanga miye kitego cikawa ahandi kwa twakoreye kwingwara bita rukarakara ngwara bita ingese y'amababi nibinyo bitera ibitegwa vyikawa ngirageje ko bandanyiriza ko kugira ngo turabire hamwe uko twasanze byifashe fiyo ngwara bita rukarakara nivyo mu gihe gucose irahari ariko hakaba ari ntara ziza kwisonga arizo ubujumbura bakunze kwita ubujumbura rirare hamwe n'intara ya Kayanza turavye kwiyo bita ingese y'amababi nayo nyine twasanze mu gihe gucose ihari intara ziza imbere gusomba izindi akaba ari ntara ya Muyinga Makamba na Kirundo twarakoreye no kwivyo binyo bitera ibiti by'ikawa mu ntara zimwe zimwe nk'intara ya Muyinga Makamba Rutana na Kirundo ariho garagara ko ibyo byononyi byatsindaro
Isashe Ntirandekura aravuga umuti w'izo ngwara
kugira ngo umuntu agwanye izo ngwara canke ibyo byononyi ahanini dushimikira kuki ku buhinga bwo kurima aho twovuga kugira iki gukorera ikawa zacu tukabagarira tugakata tugasasira tukazana ifumbire ibyo byose tubikoze tuba tuko turagwanya za ngwara canke tugabanya ubukari ariko iyo bibaye ngombwa harabaho kwifashisha imiti mvaruganda nayo ikabifasha bishimishije mugabo naho mu kuyikoresha twama dusaba ko abantu bomera amagabo kuko iyo miti n'uburozi.
Abarimyi bo bamenyesha ko izo ngwara zitamenyerewe kandi imiti yo gupompa idakwiye, bagasaba leta kuzana imiti ikwiye. Ibintu bitarayangara mushiranje bo amagara y'abantu bo bavuga ko kimwe mu miti abarimyi bo barakoresha ari kunoba ubwo bukoko no kurandura ibiti vyikawa vyamaze kwandura mu gihe atacokogwa vuba. Abarimyi b'ikawa basa makenga kumwimbi w'ikawa uzogabanuka ku rugero runini mu gihe ico gitegwa kiri mu vya mbere vyinjiza amahera agaciro mu Burundi. Igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro kiracari wiha inyo mu ntara dutandukira igisata c'inyigisho mu karere duhereye mu gihugu c'u Burundi. Inyuma y'imyaka itanu iheze hatangujwe inyigisho zishingiye ku ishure nshingiro bimwe mu vyigwa bitarashobora kuronka abarimu babinonosoye mu ntara ya Kirundo. Sendika Steba imwe mu masendika y'abigisha ikora mu ntara ya Kirundo yemeza ko ari kibazo kiboneka amakomune yose iyo ntara, isaba leta kongereza inyigisho nkarisha bwenge ku barimu. Ibindi na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Haba mu mashure y'intango canke mu mashure shingiro, abigisha baratanga inyigisho kuvyigwa batigeze babona mu mashure baciyemwo. Ingorane zo kuvyigisha ziri kuvyigwa vy'indimi canke vy'ubushakashatsi n'ubuhinga. Aba ni bamwe mu barimu bahura n'ivyo bibazo. Bigisha kuri amwe mu mashure yo muri komine ya Busoni.
Hari ivyigwa vyinshi vyagiye biriyongera kuri twa dusanganywe. Twari dusanganywe Kirundi, Kariburo, Gifaransa, twa dimiriye. Hanyuma barongeramo ibindi nk'ibiswa iri byongereza za FCH. Ivyo iyo umwigisha ari karabyigisha atabiherewe formasiyo ihagije, na cyane cyane ko nk'ubu nta nyigisho kuri twe tubona mu mashuri twe twagiye turacamo, umuntu akiruka abyigishije gutyo ugasanga umwana nawe abyakiriye kwafisha uko abironse.
Ubu barashobora kuba wigisha nko mu mwaka wa mbere dufate bakakugira formasiyo kwa tujya two muri programme y'umwaka wa mbere nyene, hanyuma bikagusaba yuko uja nko mu mwaka wa gatandatu ukaza kwigisha igiswahili. Nta notion nimuvuze ku giswahili yacu zi.
Inyigisho batanga batanonosoye zigishwa no mu buryo butoroshye. Ababigisha bavuga ko basa nk'abataco bavunikira.
Mwico gihe ingaruka novuga ni mwimbo muke. Kuvuga ubumenyi twa Tanzania babuhagije, icyo gihe usanga tubona umwimbo muke, umwimbo udahagije. Ibyo ari dusanga umwana aca vanga arose ibyo zihagije kuri ibyo, kuko no mu gishari tanze n'abacaca biziko.
Ingaruka zica ziba za zindi z'uko nyine usanga agiye atana kimwe afise mu mutwe, kandi na wa wundi yabimwigishije nawe akaba atabumenye arasanga wifisemo. Uravye kuba wigisha nka effective y'abana ijana, uri umwarimu umwe, ibintu bitubona cyane. Ugasanga abana ntibafise naho bicara, benshi twigisha bicaye ku mabuye, nta ntebe bafise. Ni bwa bumenyi buke nyene buvana n'izo ngorane barimwo.
Basaba gukarihirizwa ubwenge kugira bashike kwihangira.
Bijya byo kwigisha byo gutanga amaformasiyo ku mwigisha, ugasanga ngo atuye kumana mwigisha mu wa mbere ku giswahili cyangwa icyongereza, uwo mwigisha ntazoguma kwigisha mu gishuri. Ejo bazomunguruza bafekse uwo mwabamba kama afekse mu gishuri nko mu wa kane, ntazoguma mu mwimo muri wa mwaka wa mbere. Umwaka uza bakaca ugasanga wa mwarimu yahavuye mu wa mwaka wa mbere cya giswahili ugiye mu mushasha, ugasanga kigisha ukundi. Bogwiza n'amaformasiyo kubigisha bose.
Sendika y'abigisha CB igize imisi igendera abigisha iganino mu ntara, iba iriko irumviriza ibibazo byabo, ikabagira n'inama y'ingene boganira n'ababarongoye mu kubitorera umuti. Muhigirwa Pierre Claver arongoye syndicat STEB mu Kirundo avuga ko ikibazo gishikirizwa nabo bigisha ari inkora mutima.
Aho tugeza turabona koko by'ukuri ko hariho nk'ibyigwa bazanye bya SH bya technology, abo barimu benshi ntabyo bize n'igiswahili ntacyo bari basanzwe bazi, rero birabagora cyane. Twasaba yuko leta yoraba ukuntu ibaforoma amatsiye bagashobora kuza barabyigisha babyumva.
Icyo bakora muri sendika baraheza bagashikiriza ibibazo nk'ibyo leta. Muhigirwa Pierre Claver:
Twebwe icyo dukora sendika yacu irakorana na leta, iraheza igashikiriza ibibazo muri leta, hanyuma bagaheza bakabikorera ko nabo nyene bagashobora gutunga icyo kibazo iyo bashoboye kwa bo gikora.
Mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo bavuga ko batarashobora kwegeranya ibiharuro ku vya nkenerwa mu mashure. Musafiri Ndestora arongoye ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo avuga ko n'uwo mwaka utaha warangiye intara ya Kirundo ifise ikibazo cy'abigisha. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo amenyesha ko ivya nkenerwa haba mu bigisha, ibitabo, intebe n'ibindi bizoba vyegeranijwe mu ndwi igiye gutangura. mukirundo mu buraruko bw'Uburundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
mwikambi impunzi z'abarundi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ivugwa mu kibazo c'abakobwa benshi batwarinda zitifujwe hamwe n'imisore inywa ibyayura mutwe zimwe mu mpunzi zivuga ko bitumwa n'uko rwaruka atacu rufise rukora ubushikiranganje bujejwe impunzi hamwe n'inzego zibaserukira bemeza ko bagerageza kurwanya ubwo buhumbu naho bitoroshe ni inkuru ya mgenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru
Baratwara mu nyane hatari na urabyumva n'ubuzima bubinyere bwo mu nkamba
Ariko aritwengera kubera ndamubajije ikibazo azi neza ko chama cha hibonekeje nicerekeye ndazi tifujwe mu bakobwa bakiri bato batarubakizabo uwo mukenyezi ayetse umwana ubundi nawe amufise mu ntoki ataduheka turi benshi abafise abagabo n'abatabafise
Habazitwara bafise abagabo hariho abazitwara batabafise urumva nyene biragoye ariko nk'abakobwa bazitwara ni babandi nyene babahendesha nk'amajana 5 majana 3 kugyango nabo baronke kuntu boba
ubundi nawe ati byose bitumwa no kubura ico umuntu akora maze ubuhumbo bugahabwa indaro yamara uwo muvyeyi abazwa nuko abakobwa batwara izo nda babikora mu kutamenya ingaruka mbi bigendana abahanura kwihangana mu buzima butoroshe barimwo
abakobwa nyene baragenda iyo o akabonana n'abahungu kandi abo bahungu ni kubahenda amara kubahenda ubwo bakabahenda nyene bakabatera inda amara kubatera inda bakabura uko babigenza ariko uko nawe nyene umubiri uba wamugoye ashobora kuba avuga ati gewe n'ubundi ngirempfe n'inzara kandi ndondeze uburyo nohendana agahendana muri ubwo buryo ugasanga yandara yitwaye adafise niyazo ijana n'uwayimuteye umwana akamwanka yego
yongera koko abasore nabo bihereza ibiyayuramutwe biri mu nzoga zikaze canke itabi rikaze
barangwa nyene ibyo bitabi bakanywa ibyo biyoga urumva nyene ko atari byiza kubabona binywa mbese abakwiye kunywa iby'abandi banywa bitobayayura umutwe baragwana baragira ibintu byinshi nyene nawe atari wewe utokwipfuza kuba wona bibona yego
aba nabo batsivyo byeyura mutwe birimo bituma haduka ingeso mbi harimo nizo nda zitifujwe
barabinywa arije babibuza no ngaha mu nkamba ariko baguma babizana nyene barabikora nyene nawe urabyumva rero numva ko babanywa ibintu bituma bibayayura mu mutwe ega kwiba babitegwa n'inzara bafise icyo bajya ntibogenda kwiba
abana ugasanga bagiye inyuma y'inkambi abana bamwe bamwe ugasanga handutseho n'ingeso mbi zo kwiba
umwe mu basore twaganiriye wewe naho adahakana ko biriyo amenyesha ko ibyo biyayuramutwe atari byinshi
ibyo biyayuramutwe twibinywa tubikuye hehe ko ataho tubikura iyi nkambi kandi kikijwe n'abapolisi abasirikare twobikura ziganigwa hehe zawaragiye ko nakayuki bayikuye surudu wiri bazikuye n'amaburiburi twinywera turubozonye n'ukanyoye nawe nyine abavuga ati afise nk'umuryango hanze yakamuhaye
ubuseruke ishyirahamwe ASER mu Rwanda yemeza ko amashyirahamwe mpuzamakungu atandukanye yitaye impunzi harimo na ASER akora ibishoboka byose kugira impunzi zigira amagara meza hamwe no kwitaho abahuye n'ibyo bibazo byo gutwara inda zitifujwe cyangwa abahanduriye indwara zitandukanye zica mu bihimba by'irondo
SGBV protection
ubushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda bumenyesha ko bukora ibishoboka byose kugira ngo bukinga ayo mabi yo gutwara inda zitifujwe mu bakobwa bakiri bato hamwe no kugwanya ibiyayuramutwe ubwo bushikiranganje bukorana n'inzego zitandukanye harimo abajejwe amagara y'abantu mu ikambi abaremesha kiyago n'abaserukira abandi n'igihe cyose abaje inama ihuza impunzi ibyo bibazo ntibireka kuvugwa mu ntumbero yo kuvyi irinda ni mu gihe igice kinini c'abarundi barenga 58,000 baba mu ikambi y'impunzi ya Mahama bagezwe no gwaruka Pierre Claver Nkuru ikigali ku bwijwi rya Amerika
Pierre Claver Nkuru tumushimire bivuye ku mutima cyo kimwe n'abandi bamenyesha makuru bandi batandukanye badushikirije amakuru n'ibiganiro byari bishumikiye ahanini ku isata cindero ubworozi n'uburimyi incuti bakunzi na mwebwe mwari ko muratwumviriza mwakenuye yakoze Macbili ya Bero yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma Jenny nahazwe nanje na indemesheje iwanyu mu ntara y'ino munsi ngende ndabatumiye mu bindi biganiro tugiye kubatunganiriza muri byo harimo muri isangaza kuva ari gecisa ha 12:10 murantunga ku masaha mu Burundi no mu Rwanda mubandanye kuryoherwa na programme z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye
ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make cyane saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri aya masaha muryoherwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.